mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri kumena Jodiane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Abantu barashonje sinakubwira ubwana bwinshi buriko buratubwenge kubera inzara
tugize hafi amahinga atatu ta biryo dufite abana barashonje turashonje cyane.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abakongomani mu gihugu cy'u Burundi neza na neza mu ntara ya Cankuzo bavuga yuko ikibazo c'inzara kibugarije bataserutse ko bintu bishobora kumera nabi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muwe hafi ya maradio yanyu. Ariko imbere kuja ku idonido y'umunce ku masonga n'izindi ndafitiye ntarinze kubabwira ndabwira muri make ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije ejo ku munsi wa kabiri ko atashimishijwe n'amasezerano abashinga amateka bashitse ko yo kubaka igice gito c'uruhome kuri Amerika ihana na Mexico, ariko ngo ntabona ko ibikorwa vya Leta bishobora kongera kuzohagarikwa no kutumvikana. Trump asigura ko ategekanya gusinya itegeko rizoba ririmwo umuriyaridi umwe n'amamiliyoni agafa amajana y'amadolari yo kubaka ibirometero 88 vy'uruzitiro ku rubibe hafi ica kane c'imiliyaridi zitanu yari yarasavye ngo yubake urwo ruhome. Amafaranga ashika ica kane ariko arakoreshwa na Leta azoherana n'isaha zitandatu z'ijoro kwa gatanu w'indwi, arimo nakoreshwa n'igisata gicungera imbibe cegukira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Trump yashikirije ko ariko ararondera handi ukwikora mu yandi mafaranga ya Leta kugira ngo yubake uruhome yipfuza, atarinze gusaba ko yemeregwa n'abashinga amateka kubikora umukenyero mu gihe iyo ukora ashobora kwita mu mutego kuko abashinga amateka bashobora guca bakoresha amategeko ngo babimuzibirize. Abantu bitwaje ibirwanisho baraturi ibitaro basiganye bakwa nka zose zavyo mu munyota mu gisagara ca Kumba kiri mu manuko bushuru burengero bwa Kameruni vyabaye muri nondwi bituma abarwayi hamwe n'ababikoramwo bahunga kugira ngo bakize amagara yabo. Leta ya Kameruni yegeka ico gitero ku barwanyi bo mu ntara zivuga icongereza bashaka kwiyonkura ku gihugu ngo bikukire. Leta ya Kameruni ivuga ko abarwanyi bashaka kuri 20 bitwaje inkoho ari bubateye bongera baraturira ivyo bitaro mu gaturuturu ko ku munsi wa mbere. Iyo Leta isigura kandi ko abantu bane barimwo abarwayi babiri bahasize ubuzima. Imenyeshamakuru muri ico gihugu bishikiriza ko abo barwanyi biyonkoye ku gihugu boba bashavuje nuko ivyo bitero vyabura abasirikare ba Leta bakomereka byatumye abasirikare ba Leta bakomerekera ku rugamba kugucanamwo hagati y'abanyagihugu kwatanguye muri Kameruni mu kwezi kwa 11 muri 2016 igihe abigisha bavuga icongereza hamwe n'abashingwa manza bagiye mu mabarabara biyamiriza ukuganza kururimi rw'igifaransa mu rurimi rukoreshwa na Leta. Igisata cishami mpuzamakungu cita ku mpunzi HCR ikivuga ko intambara zibera muri Sudani yo mu manuko muri Leta ya Yellow River kwatumye abantu bashika 8,000 bata ingo zabo kandi abaharugwa mu 5,000 nabo bagahungira mu gihugu kibanye ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ugutana mu mitwe hagati y'abasirikare ba Sudani yo mu manuko hamwe n'abayirwanya kwatanguye mu kwezi kwa mbere itariki ya 19. Ibi byabaye haiza amezi ane hasinywa amasezerano y'amahoro yari agamije kurangiza intambara y'imyaka itanu hagati ya Perezida Salva Kiir n'umukuru w'abagwanyi ya Leta ariwe Riek Machar. Umuvugizi wa HCR Babar Baloch yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyo mirwano ibera nyuma y'igisagara ca Yei hafi y'imibe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Uganda. Baloch avuga ko benshi mu bahunga n'amaguru muri Congo ari abakenyezi, abana hamwe n'abatama. Avuga ko bashika barushe bamaze kuhashika naho ntivyorohe ko baronka aho bakirikwa. Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 31 na 41, ku mugoroba turi kuri 19 na 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu ko na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikaze mu mashinga amateka mu gihugu cy'u Burundi babona ko ikigo kijeje kugenzura imfungurwa n'imiti coshigwaho hamaze kuboneka uburyo bukwiye n'amategeko mu ntumbero yuko kizogira kamaro babishikirije ejo mu gihe hari umurwi w'abashinga amateka wagize urugendo shure mu gihugu cya Kenya mu ntumbero yo kuraba ingene ico gihugu coshingwa ico gigo coshingwa hisunzwe ibindi bigo byo mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko mugenzi wacu Remo Nzimana yarakurikiranye ibikorwa byabo n'amashinga amateka ku munsi wa kabiri.
Icyo kigo gishaka gushingwa mu Burundi kugira kigenzure ibijanye n'imfungurwa hamwe n'imiti kitwa Abrema mu mfunyapfunyo y'Igifaransa. Impari zibonekeza cyane mu bijanye n'imiti. Abashinga amateka bagize urugendo mu gihugu cya Kenya babona ko bisata byo kuvura bigengwa n'amategeko atandukanye kimwe kimwe ukwacu. Aho ni mu budandarizo bw'imiti farumasi mu rurimi rw'Igifaransa. Abavura amaso hamwe n'abavuza imiti y'Ikirundi. Umushinga amateka Amede Misago abona ko itegeko rigenga ico kigo ryo kwihutirwa eka hakamenyekana naho cegukira afatira kuvyibonekeza mu badandaza imiti y'Ikirundi
usanga ari amasosiyasiyo yemerega gukorera ku mugaragaro kuza imiti y'Ikirundi mugabo mu by'ukuri ugasanga nta tegeko abo bantu ribagenga rihari ugasanga ari abantu uno munsi muhura bayerereza imiti mbere ndetse na tagisi bakayitanga uyu mutuvurire uyu nabuvura biriya ngo uvure indwara zose ugasanga mu cyukuri aba bantu nta tegeko ribagenga rihari nta n'umotorite ntitere ubaza ibijyanye n'abo bantu
afatiye akarorero gukunge ni ikigo BBN gikora icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka abona ko ikigo Abrema kitoshingwe hute hute agatanu rwasa avuga ahubwo ko hubanza kurabwa ivyankenerwa vyose kugira ico kigo kizogirira kamaro igihugu
BBN nayo nyine ubwayo aparama itari isubiza amahirwe kugira ngo ishobore kugira n'iyo control de qualité naho iryo tegeko bushaka kurishyiraho naho izo autorite zo kugomba kurushaho ino faudrait pas yuko zijyaho juste kugira ati igihugu afaho ifaudrait yuko zijyaho zifise uburyo buhagije kugira ngo by'ukuri zishobore gukora turashaka kwihuta tukabishyiraho bitari byende tugiye ugasanga n'ubundi ntacyo bitumariye ntacyo bitwunguye
Ikiyumviro cunganiwe n'umushinga amateka Jambos ko muhungu havuga ko ibijanye n'icyo kigo ari ibikwiye kwitonderwa kuko kizokorera mu bisata biraba ubuzima bwa kiremwa muntu
turashobora kwihutira gushyira aya mategeko kandi itegeko riyije irabaye rafrapa izi nzego zari zihari mugabo ta solution yindi zipropoza sikaba ziyahana ibintu uko byari bisanzwe bimeze ikaba bigahagarara kandi ta alternative zikreya havuga nti rero ubwanje a premier akeneye mugabo ntanzira ikirasha ikirasha uko dushobora kugira ibintu mu kwihuta tugasanga tugize ibintu bisubize inyuma cyane n'intambwe twari tugeze cyane rigacari bagira tegeko rigenda rikamara iminsi rigacari garuka ngaho tugiye kubwa kabiri
umushinga amateka Reverien Nzigamasabo umwe mu bashinga amateka bagize urugendo mu bihugu bibanye naho yemeza ko bitihuta avuga ko bikenewe mu ntumbero yo kwisunga ivya karere ku neza y'ivyimbugwa cyanke ibihingurirwa mu Burundi
ni ivya karere bacyaka ati ibintu bivuye mu Burundi bishobora kugenda i Rwanda atangurane kubera ko dufise na twembwe laboratoire yanuze ya Prema ikomeye ibintu by'u Burundi bishobora kujya i Rwanda bishobora kujya i Tanzania bishobora kujya muri Kenya mu karere ka Communauté Sud-Africaine sinovuga yuko byihuta cyane sinovuga yuko naho nyine bidakenewe kubera ko turi mu karere kamwe turakeneye yuko ivyo dushobora guhingura bishobora guhinda mu karere ka Communauté Sud-Africaine byemewe mu gihe ibigo biba bigiye
umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda abona ko ibisata byose byogengwa n'amategeko yabyo akavuga nk'ibijanye n'amagara y'abantu hamwe n'ay'ibitunga kandi ubushikiranganje bufise icyo buhurira ko n'ivyo bisata bugahagwa ikibanza ikigo Abrema nacho kikaza kiri hejuru y'ivyo bisata kuko kizogenzura byose Ibujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Amakuru avugwa mu gisata c'impunzi cyahereye mu gihugu cy'u Burundi havugwa ikena ry'ibifungurwa mu ikambi impunzi z'abakongomani bahungiye mu Burundi. Izo mpunzi z'abakongomani bavuga ko abana batanguye guheba amashuri kubera inzara, bagasaba ishirahamwe PAMA riraba ibifungurwa kunyaruka kugira ngo rirabe ico rikemura muri ayo makambi atandukanye. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu mucanguzo Fidel Antoine Sabimana.
Mugihe impunzi z'abakongomani bari biteze guhabwa ibifungurwa bizomara ukwezi tariki zine z'uku kwezi kwa kabiri, izo mpunzi zimenyesha ko abambere bahawe ivyo kujya kuri uyu wa mbere tariki 11, aho naho bariko bahabwa ibiharage, amavuta n'umunyu. Ivyo bavuga ko vyonyene atanzara biriko birabavuna bikabatuma bama mu madeni adahera nk'uko bivugwa n'uwo mugabo.
Nukubuga ngo abantu barashonje, barashonje sinakubwira. Abantu ndakubarire ubu tumaze guhembura ubwana bwinshi buriko buratubwenge kubera inzara.
Numva ko habayeho kutita ku mpunzi cyane cyangwa se kutareba uburemere n'ubukene bw'impunzi. Abantu barashonje sinkubwira, kandi tusanga ubu n'ubukene abantu bafite buzafata amezi menshi. Abantu bagenda bafata amafaranga yo kubyara animafashe vemire kugira ngo ahemburi abana biwe. Ejo izikazabuzara ani mafaranga usanga aguma yishurinja, igihe azoguma afata agenda aguma yishurinja, ugasanga biteye ubukene burebure mu ngo.
Icyo kibazo cyo kudahabwa ibifungwa kwiye abakenyezi nibo ba mbere gihanze, nkuko bivugwa n'uwo mukenyezi ari mu ikambi y'ibwagiriza komine Butezi ntara ya Rwigi mu buseruko bw'u Burundi.
Ni ibintu bibabaje kandi bitegowe. Murazi ko twari dusanzwe dufata ibiryo ku itariki zine, ubu tugize hafi amahinga atatu nta biryo dufite. Abana barashonje, turashonje cyane, kandi abagabo iki kibazo ntibwo kimenye cyane, nkatwa abagore nitwe kibangamiye cyane. Turasaba PAMU igerageze nyabona ikora ubushakashatsi bushoboka batugeragereze baze baduhe ibiryo, kuko turagowe. Baduhaye ibiharage ni bike, amavuta ntaco bitumariye, turashonje cyane, mudutabare. Abana barashonje, mugerageze nyabona, muzaba mukoze cyane.
No mu ikambi ya Kavumu zone Minyari komine ni ntaracankuzo naho nyene mu seruko bw'u Burundi, ico kibazo cy'inzara kiravugwa. Uno mukenyezi wo muri iyo kambi avuga ko abana batanguye guheba amashuri kubera ikigoyi.
Hivi kwa hivi tunafika wakati wa njaa kabisa, bakimbizi wako na njaa sana.
Muri ino minsi turi mu gihe cy'inzara, impunzi turafise inzara bikomeye. Abana batanguye guheba amashuri kubera ikigoyi. Ubu turabona imizingo itatu mu nzara. Mu gihe twategereje guhabwa ibifungurwa itariki zine, none raba ubu turiko tubihabwa itariki 12, kandi tugahabwa ibidakwiye, ibiharage n'amavuta gusa. PAMU na leta mudufashe cyane turimo ibifungurwa, kuko n'abana ntibaciga kubera inzara. Turibaza uko tubagenza, turafungura iki? Ehe, tumaze imishango itatu twiruka turondera ico rirenza, turiruka turose uto ku murango mu ijoro turaruka. Gushika ubu turabona ko abana bacu bazotugwako kubera ikigo.
Hatutakula mpaka kwa leo tunatarajia hata kuzika watoto juu ya njaa.
Mwishirahamwe ryita ibifungurwa ku isi PAMU babwiye Ijwi rya Amerika ko ico kibazo kiri mu makambi y'impunzi yose ari mu Burundi. Bamenyesha ko vyaturutse ku miduga n'ivyo bifungurwa yatevye mu nzira, bakizeje izo mpunzi ko atagihindutse mu ndwiza bashobora gutanga umuceri. Ibiharo dufura mu ishyirahamwe ryita impunzi HCR mu Burundi byerekana ko impunzi z'abakongomani bahungiye mu Burundi barenga gato 40,000. Abataba mu bisagara bari mu makambi y'impunzi ari mu ntara z'uburaruko no mu buseruko bw'u Burundi. Mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi, Fidel Antoine Nsabimana ku bw'Ijwi rya Amerika.
Fidel Antoine Nsabimana arakenuye abarundi bahungiye mu bisagara bitandukanye muri Uganda, nabo bavuga ko bakomerewe kuko ubuzima bw'ibisagara butoroshe. Naho biruko harabariko bariyungunganya biciye mu kunyonga amapikipiki. Ibindi ku ino nkuru na mugenzi wacu muri Uganda Ignatius Bahitsi.
Muri uyu mujyi wa Kampala ubuzima bugenda vuba cyane, bisabwa ko umuntu akoresha ubwenge bwose kugira ngo ashobore kubaho. Abantu benshi kuri 5,000,000 zivuga kuba muri uyu mujyi bakora imirimo mito mito y'ubucuruzi, kandi Kampala ni umujyi w'abantu bataryama kuko abenshi bakora ijoro n'amanywa. Rero izi mpunzi z'Abarundi zahisemo kuba muri uyu mujyi nazo nuko zabigenjeje, zatangiye ishyirahamwe ry'abatwara moto kugeza abagenzi hirya no hino mu mujyi.
So mu gutangura association gutangura moto, urabona ubuzima bwo ngaha burazimbye kandi buragoye. Twashe kumvikana n'abaganda bamaze kubona ukuntu batwizera, bo hagati yabo ntibizeranye, bashaka kuzaduha imoto uri hakumunsi. maze kuza ku munsi rero abonye ukuntu muzanye amafaranga cyo bwati okay ni moto izura itahana uzorondara kujya bamwe amwe dufite imijyango dutungiye nga hasere nga Kampala nta kidufasha kujyana ibintu byo kurondera ibintu byo kubaho inzu injya n'ibindi niho rero haci hapamwo nka chef wabo bavuga ati tugira abashyira hamwe turaba ukuntu twakwiyunganganya naho moto atari zacu kugira ngo tuzaba kumva kushyikira izacu tugira ngo bashyira hamwe uko dufaranga tuzaba twatiganije kesho nyuma y'igihumbi turafise udura dushyiramo muri kesi buri ndwi ndwi umwe wese tugeza kuzana hariho bita la sosiyale hari hayo bita welfare hayo batitegeza kubika muri kesi saving aya mahero hageze umuntu agira ikibazo cyo kwiga kayi yo twara bati nabyo bina gute kata kibazo afise kafise umugore akaba atari karakora bigende gute welfare tuyamuha nko nyene nta nyungu azana social agize ikibazo ayatwaya twara ko nyene ntayagarukana
nyamara ariko rimwe na rimwe aka kazi nako nikoroshe kuko nako kagiramo ingaruka mbi bamwe nk'abadamu bo bari baragatangiye bahisemo kukareka
dufata ku ngufu twe nk'abantu babagabo bagusumira ingufu bakaguhenda bakagutwara mu cyaro mu ishyamba bakagutwara twarabihebye duhera abagabo kubera bo barafite udukuzo kwigwanira bo ntacyo twe duca twemera tugakora ibikorwa byo muhira
mwaka kazi kaje tubona n'ibibazo byinshi bitandukanye cyane cyane nk'iyo bamenye ko utari nk'umuganda turakunda kugira n'ingorane ugasanga ukoze nk'amasaha arenze bakubwiye nayoimoto bagaca bayikwaka n'abakozi bashobora no kugufata bakakwigenza ko kumbure bagusaba ibyangombwa ushobora no kubitanga ariko bakaguca n'amande niyo
mbo akazi ko gutwara moto kuko wumva ni ibibazo ni hamwe umuntu yabura uko aba yagize iki gihe dufite n'uze dufite ibibazo byinshi ugenda gucya ukabyuka mu gitondo kumugoroba bikarangira bavuze ngo urakaramba bivuze ngo hari ikanyinshi zo kwibwa izo guhohoterwa ubwo rero twaje gutwara moto kubera ko twabuze ibyo turi gukora rero ko turi gusaba amaservisi yo kwiga
ibyari byose ariko abatwara moto babona ikibatunga n'imiryango yabo muri uyu mujyi ubuzima bugenda ku muvuduko uhambaye
nka mayaga gutunga karanga ayo rihinzo cyatse ukashobora no kuronka nayo ashobora gutunga arayigura ibigutunga
ukurikije ibarura riherutse ryakozwe n'ikigo cya leta cyita ku mpunzi gifatanyije na HCR umujyi wa Kampala utuwemo n'impunzi zisaga gato 50,000 kuva mu bihugu bitandukanye byo mu karere harimo n'izituruka muri Somalia na Sudani y'Epfo kandi vuba akaba haratangiye no kuza impunzi zituruka muri Siriya hamwe na Afghanistan aba bose rero bakaba bakeneye kubaho mu buzima bwiza muri uyu mujyi Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Kampala
Nuko Ignatius Bahizi arakenuye mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda naho rwaruka ruriko ruhimirizwa gukunda ishure no kurwanya ubuhumbu abakobwa basama inda zitifuje hamwe n'abahungu banywa ibiyayuramutwe nabo bagahimirizwa kubiheba bica mu migwi ndangakaranga itandukanye mugenzi wacu i Kigali Pierre Claverny Nkuru aheruka kubagendera baramubwira uko babigenza
Uwo ni umugwi w'abagore barenga 30 bakuze hakiyongera ko n'urwaruka rw'abakiri bato 24 bagiye hamwe bagira umugwi bise ngomiriza karanga bakorera mu ikambi ya Mahama kugira ngo bahanure urwaruka rw'abakobwa n'abahungu babicishije mu mbyino n'ibindi bikorwa ndangakaranga kugira ngo bave mu buhumbu umufasoni Ndwayezu Jacqueline ni watwara uwo mugwi
twebwe turifuza gutahana urwaruka ari ruzima nta n'ikindi kituraje ishinga aho tumariye kubona yuko ibintu bitera biyangara aho urwaruka ruri ngaha rwataye umuco noneho duca twiyumvira yuko twogira ico dukoze twarafashije abigeme benshi abana bariga neza ubwa kera wasanga buzuye ngaha aye muri aya mavirage batiga ariko ubu uye umwana wese akubitirwa kuja ku ishuri ego abahungu mu kubigisha ibyo guheba urumogi twafashe umugwi muto muto umuhungu mutumuwundi rero ngaha aye mu mugwi wacu turerekana ibizira kirazira kuyerera kirazira kwireshangishwa kirazira kuvuga ibyo utabajijwe nta mukobwa agenda ijoro tukereka abahungu ingene bo kwitegura kuba abashinga ntahe n'ingene abakobwa bo kwitegura kuba abapfasoni mu rugo ibyo rero tukabicisha mu mbyino mu bitito mu bisokozo
no mu migani eka no mu mbyino za kera
cyangwa nka kabyino gahanura twu
ngoma y'ikigwanda muzanye yuhuyu ndamuzanye.
Abagize uwo mugwi bavuga ko hari abakobwa benshi n'abahungu bamaze guheba ingeso mbi kubera inyigisho zabo. Muri abo harimo abakobwa bari baratwaye inda z'indaro hamwe n'abahungu banyura umugi n'ibindi biyayuramutwe.
Urahari bamwe baramaze guke abantu ubu nta bakigira indara cyane rwose ngo batware izo nda z'ishushu cyangwa ku muhanda ngo nabo barabuyera mu ijoro bagira gute. Bagiye ku ishuri aragenda kwiga akongera agataha bwacyamba gitondo akongera agasubirayo.
Abana tubahanura bakomeza umuco kama wacu babanye bakuru n'abasokuru bacu. Uyu mugwi turimwo ni ukugira turabe yuko twobagarura hakiri kare tubagarure hafi. Barakora ibintu bibi baratwara amada barayerera mbese twebwe kera ntitwayerera twaraguma mu rugo tukoza ibyansi tugakubura tugasasira ba mama asigaye tugakamesha. Nayo abo bonti
bari n'umushinga neza kukuresha utamuzi.
Ego ntago twamumenya twabona tugenda nayabubu abo bonti bagenda batwaranye ku rutoke ibyo rero nje twari ko turarwanya
mbere mu mugwi twarashoboye kuzanamwo nabigeme bigeze kubyara bagatwara inda bari ngaha mu nkambi turabasubiza ku ishure ubu bose bariga.
Iruwande yabo hari n'abandi bagize klebe intahesha kukaranga abo bobo baracishamo bagakubita no mudiho w'ingoma bakongera bakawutamba. Umutama Ruvyogo Pierre Claver ni watwara uwo mugwi atangura ducishiriza ko akabyino bakunze kurata mu biteramo bitandukanye.
Ubumwe bw'abakera bwari buhambaye amahoro ntagende nyarukira mu mpera. Musokuru wacu yahora bigendera amahoro ntagende nyarukira mu mpera. Umubanyi yatega umubanyi ntiyaryama amahoro ntagende nyarukira mu mpera. Ni kuvuga rero abantu bakwiye kuja inama n'ingingo amahoro yo kwiganza. Mu nkambi ya Mahama ibintu by'imico kama biratwubaka no kuvuga iyo krebe duca tuja mu bantu ababyeyi barezi ibibondo bose bo mu nkambi ya Mahama tukabasaba abana tafisa abana twigisha imico kama tukanabigisha no gukunda ishure.
Irwande yo kwigisha karanga kugira ngo abana bakiri bato ntibatwagwe n'ingeso z'ubuhumbu iyo migwi irafasha guteramisha abantu mu biteramo bitandukanye canke imanza haba ikigeri canke handi batumwe ko maze nabo bakakora amafaranga yo kwibeshaho no kugura ibikoresho. Intego yabo nkuko bavyivugira n'ukuzo kwiragira mu mazone yose uko ari 18 agize kambi y'impunzi y'abarundi ya Mahama kugira ngo ntagire umwana n'umwe asigara muhira atagiye ku ishuri kubera ingeso mbi. Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver niyo nkuru arakenuye izi nkuru zose zivugwa mu gisata c'impunzi haba mu Burundi muri Uganda canke mu Rwanda mushobora kongera gusubira kuzikurikirana muce kuri wezi 3 akaburungu radio TV wa akaburungu com. Abakunzi b'ikiganiro c'amagara y'abantu ntiturabibagira. No musi mu kiganiro cy'amagara y'abantu tugiye kuyaga ku ngwara yamara bayirinda gute hama yumaze kwigwara ukwiye gukora iki. Reka mugenzi wacu Diane Ndonse akiyakire muganga Caritas Nahimana yanonosore kuvura bene izo ngwara hama baduge ku kiyago.
Muganga Caritas Nahimana asigura ko ingwara z'amara ziri ubwoko bwinshi akarorero ni nk'iziva ku migera canke izibonekeza mu bivyimba ariko rero aha arasigura izikunze kwibonekeza ku bantu benshi.
Ingwara hanini mu Burundi bavuga ngo ingwara y'amara ni iyo ngwara twebwe nk'umuganga yanonosoye by'ingwara zo mu nda duca dusubiramwo ukabaza neza uwo murwayi ingene asohoka. Sanga kesha afise ikibazo cyo gusohoka ku mwanda mukuru haraho biba mu byo uko adasohoka kamara nk'iminsi 3-4 canke bigahinduka ukamenga yaciwemo yagize diare canke akumva yuko umenga ikintu yari yahubwira ati jewe arahera umunsi wose funguye rimwe mugabo kamenga no banariye ibintu byinshi. Muri ibyo rero hari n'igihe umurwayi aza no muri ibyo byose mvuze atana kimwe afise akubwira ati ndafise akantu k'ububabare katamu mbabaje cyane muganda kamaranye igihe.
Muganga avuga ko indwara y'amara ko itoroshye ko bahuta bayimenya kuko hari ibindi bimenyetso bidahagaze ahanini kumara gusa nko kugira ibirungurira nubwo ubushakashatsi butarerekana neza icyo ngwara ivako uyu muhinga mu kuzivura aravuga bimwe bimwe mu bishobora kuba inkabuzo z'ingwara y'amara.
Ahari ibintu byinshi bituma iyo ngwara iboneka cyane ni cyane cyane ibintu bya stress mwitwara rikurenze ni ibintu by'imiti. Aha twovuga cyane cyane nibaza ko uruhara runini rwerekana ko iyi ngwara iriko iraboneka cyane cyane ngaho iwacu ni ibintu byo kurya imiti umuntu yiyandikiye uragwara grippe ugafata antibiotique hari ikintu bita ciprofloxacin umenga kivura ibintu byose hariho kugura imiti byoroshe atanu wayikwandikiye harimo gufungura ibintu twokibaza ko bishobora kuba bifitemo uruhara ibintu by'ama insecticide ijya miti bakoresha mu gupompa ibyamwa nicyo dukoko ijya miti babikisha ibiharage babikisha ibyo birimwa byose umuntu yimbuye.
Muganga Caritas Nahimana avuga ko iyo miti ikoreshwa mu kubika ibifungurwa iri muyonona amara cyane. Uyu muhinga abandanya avuga ko kugira ngo umugwayi wayo avugwe neza bisaba ko umuganga amufatira umwanya mu kumwumviriza. Aha kandi ukuyavura bihagaze ahanini ku mibereho umugwayi agira mu bijanye no gufungura.
Umugwayi afise amara atameze neza arinda gufungura amavuta make arinda gufungura imboga kenshi hariho ibintu tuvuga ngo agabanye gufungura ni bimwe by'amasombe ni gufungura ibiharage byumye n'umugwayi agumana imboga hafi kandi amavuta turazi yuko arakenewe mu mubiri mugabo yagiye kuba menshi yose aronona. Hanyuma rero hariho n'imiti dutanga kugira ngo twongereze ayo mara ashobore gukora byoroshe twavuga nko kuyongerereza ingufu ariko hanini bihagaze kuraba icyo umuntu akeneye gufungura hakenewe kumenya ko umugwayi agwaye amara adafa kutoragura ibyo agenda afungura haciye hose.
Nako bavuga ko bafashe ibinyobwa bimwe bimwe bituma batura umube bishobora gutuma batezurirwa igihe bafise imisonga. Muganga Caritas ahubwo arabibihanikiriza
ibyo byo kunywa nka coca canke ajya mazi le boisson gazeuse bijya ahubwo abantu benshi baza bavuga ati ahubwo ngira nturike bica bituma ahubwo yongerekana njya byikuvimba munda rero zo coca ubasunga zese turazibuza ahubwo ku muntu agwaye amara.
Kugira umuntu yirinde ingwara y'amara arasabwa kugira ingufu mu isuku agirira ibyo yihereza.
Ariko turavuga ibyo yerekeye gutegura ibyo dufungura ayo matomati ayo makaroti ibyo byose bipompa imiti kugira ngo umuntu aje kubigura bikimeze neza iyo dushitse muhira aho tubitegura twobironga gose tugashira ko ngira nibake bashobora kuronga ivyamwa bashize kwisabune bakabironga cyane hanyuma kandi twogerageza tugafata imiti abaganga batwandikiye. Kwiha imiti si byiza muti wose urafise tugenda wonona munda cyane cyane mucerekeye utuntu cyo twokwita microbiote intestinale n'utuntu twama microbe mugabo asanzwe munda y'umuntu kugira ngo amufashe. Iyo miti rero ayo insecticide ivyo binini bigenda bituma ivyo bintu bihungabana bigatuma yamara atagikoze ko yategeza gukora.
Icyo kumenya nuko bishika amara akava mu kibanza cyayo munda agasohoka igihe umuntu yafashwe n'ingwara yo gucibwamwo umwanya muremure. Nubwo ku bindi bimenyetso umugwayi atihuta kuja kwivuza uwo byashikiye uko wewe muganga Caritas avuga ko acanyarukira kwa muganga kandi ko baheza bakayamusubizamwo bitagoranye. Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye hari ingwara igusonga wumva ushaka kumenya uko woyivuza canke woyirinda twandikiye kuri radio yacu @gmail.com hama natwe tukuronderere muganga. Wakoze kumviriza ikiganiro wanyu mu ntara wateguriwe wumva ushikiza na Joe Diane na Hazwe Facile Gebe yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Adrien Atfaje muhinga bw'ivyuma. Twembi turi batatu turifurize kubandanya mururanirwa mu vyo murimwo tuzongere ejo nkaho twahereye.